imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwirwe neza nshuti mu duteza amatwi, yedirwe mu basuza kandi bayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwizwa y'icyorezo cya virusi ya corona. Mu Rwanda haravugwa amakuru y'abantu bane bamaze gupfa nyuma yo guhabwa urukingo rw'indwara ya Ebola.
Kivayo ntabwo yigeze atinda ngo amare n'iminota icumi yacyuzuze atarafatwa n'uburwayi. Yarembye danje ari kuruka amaraso. Bamubiza imiti barangije bamubwira ati zajye subira afate igisubizo. Umuntu kwa kane yatari yagera arapfuye. Abaganga baraza bakora ibizamini barambwira ati ngo ni ubundi burwayi, ntabwo ari urukingo rwa mwisha.
Uwo ni umuturage wo mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda wapfushije umugore we nyuma y'iminsi mike ahawe urukingo rw'indwara ya Ebola. Inzego z'ubuzima muri icyo gihugu zivuga ko uwo murwayi ashobora kuba yarazize izindi ndwara. Iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru yo hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Ndakuramukije Edi, mwaramutse namwe muduteze amatwi. Umushikiriza manza muri Sudani yashikirije kuri wa mbere ko abanyesudani baronderwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku byaha byo mu ntambara bagirizwa bashobora kutazorungikwa ilahe mu Buhorande. Umushikiriza manza Tagersile Alhebre ntiyavuze izina rya Bashire, ariko avuga ko ubwigenge bw'igihugu ari kimwe gituma abanyagihugu badashobora kurungikwa muri CPI. Ariko yashikirije ko Sudani ishobora kuzokorana n'iyo sentare muri kazoza mu gihe byokenerwa. Ibi abishikirije mu gihe Ali Kushaibe yahoze ari umukuru w'umuhari w'abarwanyi muri icyo gihugu yishikanye mu ntango z'uku kwezi inyuma y'imyaka 13 yarasohorewe umutahe n'iyo sentare. Igisirikare cyo muri Sudani y'ubumanuko gishikiriza ko cishe Kerbino Wall yari arongoye umuhari mushasha urwanya ubutegetsi inyuma y'indwi zibiri ashikirije ko atumbereye guhirika leta ya perezida Salva Kiir. Umuvugizi w'igisirikare General Major Lul Ruai Koange yashikirije ko Wall yari arongoye umuhari witwa w'itariki ya ndwi ukwezi kw'icumi yishwe ku munsi w'Imana. Yashikirije kandi ko igisirikare cyari kimaze iminsi kirwana bikomeye n'abarwanyi biwe. Wall yari yakuwe mu ibohero mu kwezi kwa mbere ku kigongwe cya perezida Salva Kiir. Yari yaciriwe igifungo cy'imyaka 10 yagirizwa kurongora imigumuko yari itumbereye kujya ku cicaro cy'ikigo cy'igihugu kijejwe umutekano kizwi nka Blue House i Juba ku itariki ya ndwi y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Abasivili batandatu barishwe, amazu arenga 60 araturirwa mu gitero cyabereye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cegekwa ku muhari witwaje ibirwanisho ADF. Abategetsi bashikiriza ko icyo gitero cyabaye ku munsi w'Imana hafi y'ibarabara Eringeti Kainama mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Umuhari ADF umaze kwica abantu baharurwa mu majana muri iyo ntara kuva mu mpera z'umwaka uheze, aho uvuga ko wihora ibitero by'abasirikare ku birindiro byabo. Mu kwezi kwa mbere igisirikare cya Kongo cyatangaje ko cirukanye ADF mu birindiro byawo kandi ko abategetsi batari bake b'uwo muhari bishwe mu bitero byamaze amezi. Ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko ibitero nk'icyo cyabaye ku Imana byabandanije, aho abantu barenga 500 bamaze kwicwa kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye muri Uganda, Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine na Kizza Besigye batangaje kuri wa mbere ko bashyize ingufu hamwe mu myiyerekano igamije kugaragaza imikorere mibi ya leta ya perezida Yoweri Museveni. Bahamagarira abanyagihugu mu myiyerekano kuri wa kabiri yiyamiriza icyo bise ukwitwara nabi kwa leta mu kurwanya ikiza cya corona. Icegera cy'umuvugizi wa leta yaragabishije ko abazoja mu mabarabara bose bazoba barenze ku mategeko. Izo ndongozi zibiri zitavuga rumwe na leta zivuga ko abategetsi bashyize hasi ubutunzi bw'igihugu bakoresha nabi amafaranga y'igihugu bashira amamiliyoni y'abaganda mu bukene mu kubugaranira mu mazu Aba diplomati bakuru ba Leta Zunze za Amerika n'Ubushinwa bari mu myiteguro yo guhura mu nama izobera mu mwiherero kuri uyu wa gatatu I Honolulu ku murwa mukuru w'izinga rya Hawaii giye gukira Amerika iyo nama y'umunsi umwe izohuza umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo na mugenzi we w'Ubushinwa Zhang Jieshi abasesangura ibya politiki bavuga ko iyo nama y'I Honolulu atakindi zovamwo atari guterana amajambo ku bibazo byinshi harimwo ibya COVID-19 ubudandaji ibibazo muri Hong Kong na Taiwan
arakoze Alois Bigirimana imwumva ni radio ijwi rya Amerika twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo bigufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 naho kubadukurikira ku rubuga rwacu rwa internet mwadusanga kuri y3@radioajuvewa.com mukanya nama kuri mu karere k'ibiyaga bigari
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Rwanda abantu bane bamaze gupfa bazize igishobora kuba ari indwara ya Ebola baguye mu kigo cya rugerero cyagenewe kwakira abakekwaho iyi ndwara umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana yakurikiranye aya makuru
barebe ukuntu barebe urugo rukingo barebe niba ari ruzima batazamara abana babana
ni nyina w'umwana w'imyaka 3 n'amezi 5 avuye mu mubiri kwa gatandatu w'icyumweru gishize umunsi wakurikiwe hehe uhurukingo rwa Ebola nk'uko ababyeyi be babivuga ni narwo bakeka ko rwamuhitanye batuye mu kagari ka Kabirizi mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu
cyageze ingana nimugoroba umwana ndakibaza afite ari gukina n'abandi bana ndana kabazo na gatoya kagaragaza kagwaye ngo bimaze kugira ngo mu masaha 5 n'umwana waje gutengwa mbese ngo kwako tw'umunda kwaraga malaria y'igikato tusanga umwana ararembye ari binini byo baduhaye ngo umwana agize ikibazo twamwereza ikinini cya pastamoro ngo turakimuha turamujyamisha kandi n'ibindi byashize tugiye kureba mu gitondo dusanga umwana yarembye yanoze bamukingiye saa 10 umwana yapfuye mu gitondo nuvuga ko ndana amasaha 18 yashize avuye mu mubi akimara gukingirwa
niwe mwari mwakingije wenyine cyangwa n'abandi bose mu muryango barakingiwe
barakingiwe ariko ubu ngubu ni wayisapfu
bakingira umunsi umwe
Mwakingira umunsi umwe ngende ndari kuva n'ugukeka ko ngende ndavuga ko niko rwamuhitanye uko ngiye mwana wa ngende akibazo cyo yari afite
ababyeyi banyakwigendera babwiye ko umwana wabo yishwe n'indwara y'impiswi cyakora aba babyeyi bo ntibabishira amakenga
nubwo bavuga ngo umwana wanjye yishwe n'impiswi ariko ntagariyo ni gute umwana yakwicwa n'iyo mpiswi iyo umwana afite iyo nzoka ntago akonje umwana yaratitiye cyane bigaragara n'urwo rushinge rwamuhitanye niba abantu batubwiye ngo baratuzanira igisubizo turi gushyingura ntacyo bigeze bazana kugezana n'izi saha
umwana wanjye yari muzima kandi ikibazo cyo yari afite kandi n'ibicurangiye yari afite kumbwira ngo yishwe ngo no kunya byashoboka nge ndahamya ko ruriya rushinge rwo bamuteye ari rwo rwanyikiye umwana wanjye yazize ubusa n'ubufuni umwana wanjye yazize agahererana kabisa
mu mudugudu wa Gateko akagari ka Rwazanaho mu murenge wa Rugerero hari umugabo ufite ubuhamya busa nk'ubw'uyu muryango ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu umugore we nawe yapfuye hatarashira icyumweru aha urukingo rwa kabiri rwa Ebola
yo ufata urushinge rwa kabiri rwa Ebola asubirayo akivayo ntabwo yigeze atinda ngo amare niwe nta icyumweru cyuzuze atarafatwa n'ubugwayi yarembye za danje ari kuruka amaraso bamubiza imiti barangije baramubwira ati zari asubira afata igisubizo umugore kwa kane yatari yagera barapfuye abaganga baraza bafukura ibizamini barambwira ati ngo ni ubundi bugwayi ngo ntabwo ari urukingo rwa mwishi ngahubwo ngo n'ubugwayi bundi wasanga ari igitundu gaje cyamwishe yararutse amaraso te nawe yagarutse aruka amaraso kubwizwa yapfiriye
ari barigeze bamusuzuma igitundu
bamubwiye cyo bajya kumusuzuma baravuga ati ngazasubire kuba kandi gufata ibisubizo by'ibizamini yapfuye ntabyo turabona
inzobere mu by'ubuvuzi zivuga ko urukingo ari umuti uhabwa umuntu kugira ngo ukangure umubiri ubashe gukora ubwirinzi ubashe kurwanya indwara zawinjiramo kandi ko ruba rwarakorewe igenzura ku buryo rutateza ibyago nk'urupfu Dr. Julien Nyombayiru kuriye gahunda yo gutanga guhakana inkingo za Ebola muri Provinsi ya San Francisco ishiriye gahunda mu bikorwa yabwijwe rya Amerika ko impfu z'aba bantu ntawo zihuriye no kuba barahawe urukingo rwa Ebola ahubwo bazize ubundi burwayi bari basanganywe nk'uko byemejwe n'isuzuma ry'abaganga. Uyu muyobozi avuga ko mu bantu basaga 45,000 bamaze gukingirwa mu turere twa Rubavu na Rusizi nta bibazo cyangwa inkurikizi zikomeye abafashe inkingo bahuye nazo.
Yakozwe na familia rwose twari kumwe uwo mubyeyi wavuze umwana n'abandi bari kwa muganga na centre de sante aho ngaho bose kwitegerero bose twari kumwe bifuzaga ariko bahita bajya guhamba ifaranga ku bantu 45 na n'ubwo turinze batanga bagize ibintu bibiri byo assessment yakozwe nk'uko bari bafite izindi ndwara zatumye bari coincidence ngo baba barahawe n'urukingo bafite n'izindi ndwara ari izo ndwara rero ziza kubahitana ariko bigahurira nabi yuko no mu mise ya mbere cyangwa se yavuwa mbere yo gupfa baba barabonye n'urukingo.
Dr. Nyombayire avuga ko Projet San Francisco ikorana n'inzego za leta zishinzwe ubuzima mu gukurikirana umunsi kundi ko bahawe inkingo nta bibazo bikomeye bahura nabyo. Mu nzego zikurikirana ishyirwa mu bikorwa by'iyi gahunda harimo Minisiteri y'Ubuzima, ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti ndetse n'uruganda rwakoze urukingo ubwarwo ku buryo hagize ikibazo gikomeye kigaragara urukingo rwaba ruhagaritswe.
Dufite inshingano zo kuko basuzuma buri kantu kose kaba kagaragaye. Kwa gatandatu twari tubamenyesha, ikigo kimenyesha n'abanyeshuri bikora zino zinzu, kuma bakubwira yuko nta kintu bisabye. Iyo ushobora no gufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka tube duhagaritse, iyo wasanze ari ingaruka ziri gutuma ariko nabo bakoze kikavuga ngo gahunda ikomeye.
Projet San Francisco ishyira mu bikorwa itangwa ry'urukingo rwa Ebola ivuga ko kubabara umutwe, kugira umuriro cyane cyane ku bana, kugira umunaniro ukabije n'izindi mpinduka zoroheje aribyo bikunze kugaragara mu bahawe uru rukingo, ariko bikaza kwimara cyangwa kwikiza bidasabye gufata imiti yihariye cyangwa guhura na muganga. Inzego zikurikirana iyi gahunda zivuga ko mu nkingo 200,000 ziteganyijwe gutangwa mu Rwanda, izisaga 45,000 nizo zimaze gutangwa kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yategetse ko amabenda y'igihugu yururutswa kugera hagati kugeza umunsi umurambo wa Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi uzashyingurirwa. Hagati aho abarundi bahungiye muri Uganda bababajwe n'urupfu rw'umukuru w'igihugu cyabo, nibyo umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi atubwira.
Nubwo ari impunzi kandi zimwe zarahunze ku butegetsi bwa Perezida Petero Nziza, impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rukinga navuganye nazo zivuga ko zashavuye birenze urugero kubera urwo rupfu rw'umukuru w'igihugu.
Twebwe nk'abarundi turabarundi bari inyuma y'igihugu turi mu mpunzi, mu by'ukuri nta muntu yonezerwa wumva ngo umuntu yabuze ubuzima bwiwe. Uburyo bwose bugenda ariko kwakira amakuru nk'ayo avuga ko nk'umukuru w'igihugu aba yapfuye mu buryo nk'ubwo, nta muntu yabinezerwa kuko naho turi inyuma y'igihugu nako turakunda igihugu cyacu. Kandi
urupfu rwa Nkurunziza perezida w'u Burundi ni ukuri rwaradutunguye cyane, twumva tugize ubwoba cyane kubera ko ni ubwa mbere tubonye umuntu w'umutegetsi nk'uriya agwara noneho agaca aremberaho agahwera.
Kuri zimwe ngo Perezida Nkurunziza yari amaze gukora ibintu bikomeye mu rwego rwo kubaka politiki nziza na demokarasi kandi akaba zari zibifitiye icyizere, ariko ubu ngo zifite ubwoba yuko umurage yasize wo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro ushobora kutazubahirizwa, bityo bigasubiza inyuma ibya demokarasi mu gihugu.
Twagize ubwoba cyane ko u Burundi bushobora gusubira hanyuma, twiheje tugakurikirana aho yari yakuye u Burundi anaho yarabushikije. Noneho rero tugize ubwoba cyane kwa ruriya rupfu rwiwe ko Burundi busubira kongera bugasubira inyuma gusumbya aho bwari bugeze.
Uburabye nk'umurongo u Burundi bwari ko burafata kwa dufite mu akizere akavuga ko yari ahereje ubutegetsi ku bushake, hanyuma natwe tukareba ko ari igishasha coza kubera ko rwa yari akoze co gushikiriza ubutegetsi bimuvuye ku mutima ata ntambara zibaye ata maraso yenda kumeneka. Ikintu ciza ku Barundi wari umuco mwiza aratanguye. Rero ubwo twebwe turababaye cyane kuko rero twabaga twifite n'ibibazo nk'abari inyuma y'igihugu, ariko iyo umuntu atanguje viziyo hanyuma agahita apfa iyo viziyo atarayikora ngo yereke abantu ko yayirangije neza, mu by'ukuri turavuze ubwo wakume ngo icyo kibumbe kizava kinigirwa mu menshi kuko abarundi barago.
Kuba hanze y'igihugu izi mpunzi zivuga ko urupfu rw'umukuru w'igihugu cyazo ruziteye ubwoba bwinshi kuruta n'abari imbere mu gihugu.
Bene ntabwo twamwanka nubwo twari hanze y'igihugu kuko yatugirira akamaro karekare, kuko imiryango myinshi n'u Burundi uri mu gihugu cy'u Burundi ni benshi cyane kuko twamukunda tumwe turitegereza urupfu rw'iyo rwacu babaje kuko ntawe ubura kuba baraho uri umukuru w'igihugu mu bindi bihugu y'umukuru w'igihugu yapfuye niho aranumba bakunda kuvuga ati bamutswe mu bindi bihugu bamurika indege bakajya kumuvuza bakareba uburyo yapfuyemo none mu gihugu cy'u Burundi nta byuma bya rutura byo babihari cyangwa se boshaka mu bindi bihugu bashobora kumupima tukareba urupfu rw'iwe icyo wakinishe ego kweri bakagerageza none bakaduha ihumure nkuko tujya tubyumva ku maradiyo mugana mu bikisha aho mwe bw'abanyenyesha makuru yuko ashobora kuba yishwe n'umutima mukaduha ihumure tukamenye indwara yo bimwishe natwe abarundi turi hanze y'igihugu natwe tuhagira icyo twazobwiye abana bari batoya bari tubereka kazoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi nkuru nziza akamara arifitiye u Burundi
muri Uganda igihugu cyose nacyo cyunamiye nyakwigendera Peter Nkurunziza wo Perezida Museveni yavuze ko yari inshuti y'igihugu kandi aharanira ubwiyunge bwa Afurika y'Iburasirazuba na Afurika muri rusange kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ibendera y'igihugu cya Uganda hamwe n'iya Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihugu Perezida Museveni yategetse ko zimanikwa ibikiye kugeza ubwo Perezida Nkurunziza azashingurirwa Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
Mu Burundi hashize icyumweru kirenga Perezida Pierre Nkurunziza atabarutse abarundi n'abanyamahanga bakomeje gusinya mu gitabo cy'iteka cyo kumwibuka mu mujyi wa Bujumbura naho abakoranye na nyakwigendera nka Albert Nasasagare ikegera cyushinzwe gutunganya ibikorwa bya nyakwigendera ndetse na Jean-Claude Karerwa ndenza ko umuvugizi wa Perezida Nkurunziza baboneyeho umwanya wo gusobanura umurage yasize ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
kuva ku munsi wa gatatu w'indwi heze haraye hatangajwe isandaba rya Perezida Pierre Nkurunziza abarundi n'abanyamahanga barakurakuranwa kirimba citiriwe ntara rushatsi kiri Bujumbura baje gusinya mu gitabo c'iteka cyo kumusezera no kumwubahisha nakaryo ku bantu bakoranye bagize amahirwe yo kumumenya kumuvuga mbere rimwe na rimwe no kwishura ku bibazo bacanke kucatari bake na cyane cyane batavuga rumwe na nyakwigendera bamunenga akiri hogeza umunsi yasezera isi Jean-Claude Karegwande yenza ko umuvugizi wiwe arasigura nk'urugero ivyo yagirizwa ko kuntwaro yiwe yinuvye abanyamahanga bagiranira umubano mubi Bwana Karerwa bikisha mu migani yakunda kuganira na Shebuja ndenza ko ntayengesha nyakwishura ku bibazo byamenyesha makuru hukirimba ahaguma mu bakira abashitsi
yabaye umuntu no vuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadi gadi mu gihugu cy'u Burundi uko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cyari gifite imbere y'umuzo wa koloni akavuga ati nitwangira abanyamahanga ko baza mu Burundi nibaze mugabo baze gusuma nibaze nk'abasuma baze nk'abasuma tubasumishe ariko baje abasuma tubiyamirize urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga bamwe bita mu gifaransa abapatriote ntiyanka abanyamahanga ariko ashaka abanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nk'uko abarundi bigenza bagiye mu mahanga ikindi yamye ari umuntu yiteguye yari umuntu yamayiteguye yavyiteguye imisi yose akatubwira ati tugire iherezo ryiza dutegere yuko hakwisi ari urugendo gusa guca mu gacana yandi ejo nitwagenda abantu bazavuge bati harabaye umugabo akamatwigisha kwisunga ubutwari ubutore ubuhizi za nkingi z'ubuntu abarundi ba kera barerera ko abana babo akacugisha ingene abami ba kera bahejeje iteka ritekane n'icyubahiro igihugu atera umuntu wese muri urugendo mu mwanya muto yamara ku isi azogenda abantu bamwikugura azogenda abantu bamukumbura
Albert Nasasagare nawe cegera cy'umugendanyi mukuru wa nyakwigendera asanga atari urundi bwonyine bubuze ubu yatanguranye na Perezida Nkurunziza umunsi wa mbere arahira mu nama nshinga mateka mu Kigobe bakagendana kugeza umunsi yahemye mwemu za nyumikarusi hari ibintu bitatu nyamukuru yamwigiye ko Yose avuga ko bikubiye mu ijambo ubuntu kuri uyu wa mbere Nasasagare nawe nyene yakukirimba
Burundi burahombye Afrika irahombye n'isi irahombye ndongozi yari umugabo afise imbonafyerekwa yarazi ahavuye ahageze kandi yarazi niyo ariko araja ndetse namuravye ariko aratambuka warona ko ari umuntu adatambuka ushagirika ariko atambuka yiyemera azi yari karaja ikintu gikomeye kikunda kumugora ndongozi ni kurengera ibyamoko iby'intara yari umuntu yamaze kurengera ikibazo cy'amoko ikibazo cy'intara ndetse n'ikimiryango kandi cyose agasesheshwa rumuri muravye abari bamukikuje bari abantu ubwoko bwose b'intara zose kindi namwigiye ko yari afise ubuntu umurongozi kenshi iyo afite ingorane yifuza ko bamukikuje bose biyumvira we n'ibyo we gusa kandi n'akarorero igihe aca mu ngorane z'ibihumbi 2015 wazawumva
yumva akubarira ati mbega naka wa mwana witwa naka hamwe yavunika mbega yarakize neza akabaza umuntu ati mbega mukanaka yasigaye ari umupfakazi ameze gute akibuka bo biganye akibuka abantu muri izo ngorane ziwe zose zari zimuremereye isi yose irikira muvuga ntiyibagira kumenya ubuzima bwa mukikuje akabaza nabo biganye bakuranye
kareko nawe yemeza ko bagikekeranya ku butwari nico nkunziza yamaze bazoyibonera mu bitabo yari karandika
muzoyibona mu minsi iza ari ibitabo bitandukanye ashenge yadahejeje kwandika mugabo aba bafashanya bazobana ivyo bitabo bavyandike babiheze yakoresha imyibutsa cyane kuko twatugira umunyabwenge kuva kuri basalomo n'abandi barundi basokuru bacu umuvugo yabo barakoresha imyibutsa n'imigani je ndabikubwira rero nk'ubizi kuko bavuga ngo inkuru y'inkuba ntivuga uwo yakubise ivugwa n'uwo ibagwa n'uwo yahushije uwo mwibutsa uvuga ngo hakugwana n'umuzimu ugwana n'umuzima n'umwibutsa yadusigura abarundi kuva na kera bamye bubaha umuntu yashenge niho havuye n'umugenzo wo guterekera bakagenda kuraba abantu bapfuye kuko bavuga ngo akiri kuzimu kiburukira mu buzima iyo umuntu apfuye ntaba yarapfuye yaraheza akagaruka mu wundi muntu abantu iyo bamuvuze nabi iyo bamuhemukiye baramubona mu ndoto akababuza itiro akababuza amahoro ariko uriho uronka naho umwenyegeza nje bituma rero yatwigisha no gusonera abapfuye tukabuba namubona duhagaze ingoro yayitiriye umwami ntare ushatishambara ntama ariwe dukesha uburundi dukeshwa na rya yerekwa yadushiramo yo gushira imana imbere gushira abarongozi imbere hama no gushira igihugu imbere
Pierre Nkurunziza yarongoye Burundi imyaka 15 yokwije imyaka 56 y'amavuko itariki 18 z'ukwa 12 kubuza kugeza ubu umunsi president Nkurunziza adoshingurirwa ko nturatangazwa eroje uri kaneza ijuru rya Amerika
nyuma y'urupfu rwa president Pierre Nkurunziza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ruvuga ko ruzakomeza akazi karwo ku birego by'ubwicanyi bwakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 hagati aho abahanga b'umuryango w'abibumbye bakora amatohoza ku Burundi bo barasaba leta nshya igiye kujyaho kwemera bagakorana leta ya president Nkurunziza iyo yari yarabangiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru irambuye
kuva mu mwaka w'2016 ishyamwe mpuzamakungu ONU ryarashezeho umugwi ukora amatohoza ku vya vyihunyango ry'agateka kazi na muntu mu Burundi yamara ubutegetsi ntibyigeze byemerera abagize uwo mugwi kugera ku butaka bw'igihugu mu gihe abarundi bakirindiriye ko perezida yatowe arahirira amabanga yiwe uwo mugwi wa ONU wibaza nimba ibintu bigiye kunyuka canke kw'inzego nshasha zizohagarika ayo mabi ubutwara uwo mugwi Dodo Dien yahaye ikiganiro cihariye Ijwi rya Amerika ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke abarundi ubwabo ni ukumenya nimba ihonyango ry'agateka kazi na muntu twavuze akatari gake kuri zobandanya rizokongerekana bikabije canke izohagarara icya kabiri mbega bagirizwa ayo mabi bagiye guhanwa hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kubaciza uko tuyanganiranira mu vya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona ndetse na maradi ya kore ikindi ninge ni igihugu kigiye kuvyifatamwo mu kugwanya ikiza c'umugera wa corona mu gihe mu myaka iheze uwo mugwi utemerewe gushika ku rubuga mu Burundi ubu wizeye ko uzokwemererwa kwishikira kuvugana n'inzego nshasha z'igihugu fumviriza ivyo twavyifuje twongera tubisaba kuva kera ko twahabwa ubwo burenganzira kuvugana n'abarundi abo baserukira mu mashirahamwe n'amasendika hamwe n'abategetsi batandukanye ivyo bizojana n'imigenderanire myiza mu karere muri afurika hamwe na ONU twebwe tuzoguma turikanuye ku biriko biraba byose mu gihugu n'abashingwamanza batwaye amadosiye muri senera mpuzamakungu mpanabyaha CPJ ku vyaha vyakozwe ko amatohoza na ONU barafite ico bashikiriza umwe mu bagize urunani bise Collectif des Avocats de la Partie Civile avuga ko urupfu rwa perezida Nkurunziza rudahagarika amatohoza ya CPJ naho ari nkuru y'umubabaro kandi ari umwe mu bugize ico babazwa
Petero Nkurunziza ari mu bantu bari gushobora gutanga umuco ariko urupfu rwiwe rushobora guhagarika na gatoyi amatohoza cyangwa gukurikirana abakoze ivyaha cyane cyane amadosiye yashikirijwe senare mpuzamakungu mpanabyaha aho harimo bamwe bamwe mu nzego za leta naho yari kuba ariho hari kuguma hababazwa n'abakurikirana ubutungane ko ntiyari kuri Petero Nkurunziza gusa bamenye yuko urupfu rwa Petero Nkurunziza ataco ruhindura mu matohoza cyane mu gukurikirana abagirwa n'ibyaha mu Burundi abo rero tubashingishije injisho
abo bamaze gutwara amadosi agera ku 2000 muri CPJ biteze ko abategetsi bashasha bazokwisubira ko ku ngingo yo gukura karenge muri CPJ yafashwe na leta mu mwaka wa 2017 maze gihugu kigasubira gukorana neza niyo sentare amashami mpuza makunga kingira gateka kazi na muntu nk'ijye abanyamerika Human Rights Watch yiteze ko ubutungane bukora kubagirizwa mabi atandukanye yakozwe ku butegetsi bwiye kurangiza ikiringo Lewis Mugye atwara igisata cya Afrika yo hagati muri Human Rights Watch yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika
La mort de président Nkurunziza n'empêche pas que justice soit.
Aturupfu rwa Perezida Nkurunziza ntirubuza ko abakoze amabi kuva muri 2015 babihanirwa bwa bwicanye ndengerabutungane gufungira abantu busa uguhohotera abatavuga rumwe na leta kuba buraguza abenshi bakekwa ko ayo mabi nubwo aruka bwibonera kurenzegamye mugambo uri ku butegetsi ariko hariho n'abatavuga rumwe na leta bagirizwa mabi nabo bakoze Ego Nkurunziza ntakihari ariko abo bakoranye barahari umugenzi wo kudahana ibyaha uranduranwe n'imizi
que les jours d'impunité se termine
twagirageje kurondera abashikira nganje bo gutumwane n'uwo gateka kazi na muntu turababura iyo tubaronka ku matelefone yabo twari kubabaza icyo bavuga ku matohoza ya CPJ n'uwo mugwi wa ONI habe nuko imigenderanire n'izo nzego yoba igiye guhinduka bamwe mu bakozi bakuru bo muri ubwo bushikira nganje batumenyesheje ko ataco bashobora kubivuga ko kuko igihugu kikiri mu kigandaro Icyo bikoze igihe umugwi wa ONI watanga raporo igira gatatu ku Burundi mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze ubuserukira Burundi muri ONI ambasaderi Tabu Renova yavuze ko yabwo umugwi wa ONI canka yandi mashirahamwe bakora amatohoza afite ahahengamiye
toute commission d'enquête a l'obligation de présenter des rapports de niveau de
tout gambreho twebwe duserukira Burundi dutangiye kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubesha irimo yamara tubona ko igisata cagateka kazi na muntu cahindu ingendo mu kwemera ibinyoma ku byerekeye igihugu cacu warataye intumbero rero yo gutohoza ibyerekeye agateka kazi na muntu ahubwo sigaye ufite intumbero za politike mu kurangiza twagiye tumenyeshe ko igihugu gitekanye inzego zitegwa ako kama na ONI nizavuye mu matora aheruka zirongowe na Evariste Ndayishimiye bucarahirira gutwara igihugu ku munsi wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike Cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 16 y'ukwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezweho na mugenzi wacu Venus Tenshimimana
ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ihizihizwa umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika uwo munsi wemejwe kuri iyi tariki mu mwaka w'1991 nk'urwibutso rw'abana batanze ubuzima bwabo bw'ibitambo baharanira ubwigenge muri Afurika y'Epfo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1976 abanyeshuri barenga 2020 bakoreye imyigaragambyo mu gace ka Soweto gatuwe n'abirabura basaba ko bakwigishwa mu rurimi rwabo gakondo aho kwigishwa mu rurimi rwa gashaka buhake abapolisi babirayemo babarasa aho bicamo amajana uwa mbere wishwe n'umwana w'umuhungu Hector Petersen wari ufite imyaka 13 ifoto y'umurambo we uteruwe na Mbuyisa Makubo yabaye nk'ikirangantego cyo kubuhuza urubyiruko rwa Afurika y'Epfo muri Afurika y'Epfo uyu munsi ni umunsi w'ikiruhuko umunsi wahariwe urubyiruko ukaba unahimbazwa nk'umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika ni umunsi rero wo kuzirikana inzitizi y'abana b'Abanyafurika bahura nazo kugira ngo bashobore kubona uburere bukwiye uyu munsi kandi wemejwe n'umuryango w'ubumwe bw'Afurika
Shuti mwarimu duteza matwi ahano dusoreje amakuru yacu kuri isaha tubashimire kwa mwaduteza matwi dushimire mukubiri ya baro wadufashije kwegeranya aya makuru ndetse n'abanyamakuru bacu bagiye bayatugezaho kuri mikro bari kumwe nange Edirwema basezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.